Iri ni ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya short waves ku metero 19 ni metero 20 mu Rwanda ni kuri FM 104 n'ibice bitatu no kuri radio inshuti ya bose FM 88 n'ibice bitatu. Mushobora kandi no kudushikira mukoresheje adresse yacu ya email nayo ni radio yacu @gmail.com na Facebook kuri adresse radio yacu no ku kibanza cacu ca internet arico wezi 3 akaburungu radio yacu voa@gmail.com wa mwanya w'ikiganiro muri sanga.
Muri sanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ndiye hano Kampala Uganda.
Jende mkisagala cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Hoye muri leta ya Colorado leta z'ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Amatora y'abashinga amateka mu muryango w'umwe bw'Uburayi aherutse kuba mu bihugu 28 bigize uwo muryango yatumye imigambwe iri hagati na hagati muri politike yari isanzwe ikomeye muri uwo muryango itakaza igitigiri kitari gito cy'ibibanza risanganywe muri rusangi. Ivyo ni mu gihe abahananira ibidukikije n'abatsimbataye ku mico n'imigenzo ya kera kandi bashira imbere ya vyose inyungu z'abakavukire bagize intambwe ziboneka muri aya matora. Nikihe ivyavuye muri aya matora bivuze kuri kazoza ka demokrasi mu karere k'Iburaya? N'ubuhe butumwa abatora bashatse gutanga? Ni kuki abatora birukiye abo banyepolitike batari hagati na hagati? Nizihe ngaruka ivyo bishobora kuzogira ku vyerekeye imigenderanire hagati y'akarere ka Afrika Kaburaya na Afrika na cyane cyane kubijyanye n'ikibazo cy'abimukira? Ibyo tuvuga ko mu kiganiro muri sanga twatumiye Pacherindi Kumana yanonosoye ivyerekeye amategeko yari yitoje nk'umukandida w'umugambwe mushasha wo mu Bwongereza UK EU Party aba mu gihugu cy'Ubwongereza. Twatumiye kandi Atanas Karayenga umumenyesha makuru w'inararibonye ari Paris mu Bufaransa. Batumire nda baramukije.
Ndakuramukije
ntanguriye kuri wewe Paceri, ayo matora aherutse kuba y'inamashinga amateka y'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi avuze iki? Nshaka kuvuga nikihe mu byavuye muri aya matora nihe nsiguro bibonamwo?
Jewe ndavye ku matora yabaye ngaha mu Bwongereza, ikintu ca mbere kiboneka nuko Abongereza berekanye basidukanye niyonka yuko igitigiri kinininya tuvuge nka 55% bifuza yuko ubwo Ubwongereza bwoguma muri Union Europeenne. Nico kintu ca mbere kiboneka. Ikindi nuko hariho abatabishaka bashaka ku Bwongereza bupfa muri Union Europeenne boba bagera nko kuri 45%, akaba ariyo batoye umugambwe witwa Brexit, abaserukira muri European Parliament ko aribo bazo baserukira. Icyo nicyo cya mbere kiboneka. Ikindi kiboneka nuko muri Union Europeenne nyene imigambwe iharanira ibyerekeye environment no kuvuga
ibidukikije
yuko yaronse amajwi menshi. Ubu rero uzobona yuko ari kubera kandi iyo migambwe mu bihugu byose byo muri Europe kandi bahuje ku ma policies uzosanga aribo bashobora kugira ico baguze ku bintu byinshi ku mategeko menshi azofatwa muri European Union.
Ego nawe Athanase Karayenga, niyo nsiguro ukura mu byavuye muri amatora aherutse kuba yabashinga amateka mu muryango w'ubumwe bw'Uburayi?
Nsiguro ni nyinshi mugabo ikezi keno kuramo nika icambere nuko nohera ko nkoga mu Faransa abantu bitabye amatora bakaja gutora barongerekanye rwose bice 10%. Ubundi bata abahora basiba yo hageze amatora yereke Uburayi abahora bagera ku mirongo nko 40% gutyo ubu ba 50%. Bivuga yuko ari mu Faransa ari mu bindi bihugu byo muri ubwo bumwe bw'Uburayi abantu bashyigikiye icyo cyimbyo cyo kuvuga ati iryo shyirahamwe turarishyigikiye cyane turishyigikiye mugabo barapfuye hasi baraja gutora. Icyo nicyo niyo nyigisho ya mbere nokuramo. Iyo nyigisho ya kabiri nokuramo ni uko mu by'ukuri ibyo berekana bavuga yuko ngo imigango yahora itwara yari ihora ikomeye yarataye ibibaza mu nama nshingamateka y'Uburayi nibyo, ariko si bibi kuko gushika ubu kuva imyaka 45 ubumwe bw'Uburayi butangwe gushyiraho ntuzenya inama nshingamateka hari imigambwe ibiri mu by'ukuri imigwi ibiri abo bita PPE ni ukuvuga imigambwe gushyira iburyo cyangwa hagati n'iburyo hakaba n'ubundi ubundi mukuru witwa SPD ni nk'uko umuntu yavuga ati n'abantu b'abasosiyaliste demokrate abo nibo bahora batwara inama nshingamateka kuva ibaho. Ubu rero barataye amajwi kandi ni byiza kuko ubu abasowe usanga ari abongereza bashyigikiye ubumwe bw'Uburayi ari abadage ari abafaransa ubaterateranije abantu bose bifuza yuko ubumwe bw'Uburayi bukomera nibo benshi nibo bafise amajwi menshi arengeye ahubwo ayo bahora bafise kuko ufise uhereye ku abashinzwe amateka ni 251 kuri abo ndibaza yuko abatemere ubumwe bw'Uburayi bafise 150 gusa ni bake cyane. Izo nyigisho nibaza ko umuntu yokuramo hanyuma nuko abarwanira ibidukikije bararonse amajwi kandi byiza cyane bifuza gukomera gusumba uko byahora.
Hanyuma mugabo mu bihugu bimwe nk'Ubutaliyano, ibihugu nka Polonye na za Hongri aho aba tsimbataye ku mico ya kera n'imigenzo abashyira imbere inyungu za bakavukire usanga kenshi ibibazo nka byinshi bavuga ko babita kubimukira baragize intambwe muri ibyo bihugu. Hari ikintu mubona bizohindura no mu Bufaransa? Marine Le Pen yaronsa amajwi menshi akaba avuga ko mu byavuga ko byerekana ko abafaransa badashaka imigambi ya Emmanuel Macron, President Macron hamwe na Macron nyine ubwiwe no bashaka kumwiyugumura, niko ubibona gatanaze?
Oya nagatoye huko ubiraje bafa kuvuga ngo bashaka intwaro ya bene gihugu nkuko tuvuga mu rurimi rw'Ikirundi bakoresha ibirunduzi barya bo muri Polonye nabo muri Hongri nabo mu Butaliyani nabo mu Bufaransa ntashubafana ntushobora kubashyira hamwe mu nama nshingamateka nk'abapolone n'abafaransa ntushobora kubashyira hamwe aba espanyol baba ba italiyano barya ba byitwa ngo nibo baharanira rwose akazina agateka k'abataliyano ka kera n'ubukirisi bwabo nabo ntushobora kubashyira hamwe n'abapolone. Bivuga yuko muri bo bashinze amateka navuga 251 uzosanga bakwiragiye mu migwi myinshi no mu Bwongereza abashaka Brexit nkuko tacari yabivuze nabone burya bashitse mu nama nshingamateka y'Iburaya bazoba bake cyane ntibazoja hamwe n'abandi ngo babe igisata gihamba gikomeye rero bivuga yuko ubu mu by'ukuri imigwi ibiri iboneka ikomeye n'imigwi ishaka gukomeza rwose ubumwe bw'Iburaya abo barize henshi bari mu mugambi wa socialist bari muri PPE bari muri Green muri kwa Macron nibo benshi ahubwo abashaka yuko Iburaya bukomera abatabishaka ni bake cyane n'abajya batari hano naho bogenda bafise nk'abashikiranga abashingamateka 30 Marie Le Pen azwi afise 23 abantu bashaka kugira igisata gihamba gikomeye kugira ngo abashaka kubakwa Iburaya basitara nta na gato.
Ego nawe pateri uravye nko mu Bwongereza ubu ikibazo cha cyo Bwongereza cyo kuva mu muryango w'umwe bw'Uburayi n'ikibazo gikomeye cyane mu bizotumana no mu shikiranganje wa mbere atashoboye kumvikana n'inama nshinga mateka na nkenguzo mateka ngaho mu Bwongereza azotanga imihoho hagatogwa uwundi akaza uwundi musubirira muri rusangi ubona ubwongereza ubona buhagaze gute ubona buzovamwo ku kiranga minsi gitegekanijwe cyo mu kwezi kw'icumi
ico ico kibazo kira nticoroshe kuko ubunye nagomba kubanza kugaruka ku kwica kibazo wari wabajije gahunga tenaze kuko kirakomeye abo bantu iyo migwi y'abantu bashaka kwidohora kuri ku bumwe bw'Iburaya ntibumvikana ni nko ngaha nka Brexit nk'ubitwa France aranka cyane Marie Le Pen ntibumvikana ku buryo rero uko nyine tenaze bibisiguye muri European Parliament ntibashobora kugira ama policies ahuye kuko ntibagira ico ikintu na kimwe bumvikanye ko kuri icyo kibazo na cumba jije ingene bizogenda biragoye gatonya kuko ubu hari abo muri Conservative Party niho hariko haraba amatora mugabo mu mugambwe kugira batore mu leader mushasha uyo mulido nawe kugira ronka majwi aguma rinda kwerekana ko ashaka kubongereza buva muri European Union mugabo ikintu kibagora nuko uwo ari we wese azoza yitwa ko ari prime minister nashobora gufata ngo akore agire iyo policies atagarutse muri parliament ngo aba parliamentaire babitowe ubu rero hari pressure nyinshi kubaserukira abandi parlementaire muri parliament ko barinda ivyo bazokumvikana kose ari ugushaka kuvamwo birinda kugaruka mu umuntu akabaza abanyagihugu niba abaza abanyagihugu ndabona neza ko hari igice kinininya kirenga 50% c'abashaka yuko Ubwongereza buguma muri European Union ku buryo rero uko bitogenda kose naho hazoza umu prime minister ashaka gutwara Ubwongereza muri European Union ntibizokunda kuko urabona ko hariho abanyagihugu benshi bashaka ko Ubwongereza buguma muri European Union.
Atanaze witegereje aho mu karere k'Iburaya mwavuze ko ibitigiri by'abitavye amatora y'abashinga amateka w'umuryango w'umwe bw'Iburayi babaye benshi urabona ko banyotewe bicukiye amatora bashaka bari kwarondera abantu bashobora kumviriza bagatorera n'inyishu ibibazo byabo niki ubona kizokogwa cyane cyane kuri iyo migambwe yari hagati na hagati y'iburyo n'ibubamfu kugira ntibandanya itakaza icyizere mu byotuma hiyo migambwe ishimikiye itsimbataye ku mico n'imigenzo ya kera kandi kenshi usanga ishyira imbere inyungu z'abakavukire ibibazo byinshi ikabita kubimukira n'abantu bava hanze niki bazokora
ntabwo icyo bazakora mugabo icyo mbona cyo kizashoboka nuko bawuja hamwe nkuko nabivuze bwa mbere kandi nkuko pasera heje kubivuga ntibashobora kuja hamwe ngo bavuge bati dusenye inyoko kandi ntibishoboka ni bake cyane ikintu cyasabye badashobora nuko subize inyuma ikiza abantu bose banyote bashashare nuko bagiye bati uburu ubwo ngeza naho bwakombye kwerekana ko bugomba kugenda byaravugoye none ko byavugoye kandi ari gikomeye kurutsura wewe witwa Autriche wo kwikuramo ntibishoboka wewe witwa Hongrie wo kwikuramo ntibishoboka abataliyani bashaka kwikuramo oya ntibashobora Marine Le Pen igituma yataye amatora igituma yatsinzwe agatsindwa na Macron yagomba kuvuga yuko ngo Bufaransa buve muri Union Européenne ngo buve mu buhebe ifaranga rya euro ubu nawe yarahindutse yarabihinduye ndakishaka yuko Ubufaransa buva muri Union Européenne icyo agomba kuvuga ni uko mu by'ukuri iminsi iri imbere abashaka kubaka Iburaya bakabwira bati reka twumvikane ku bintu byinshi bishobora kuduteza imbere twese Iburaya bube ibihugu bikomeye bishobora guhangana na Amerika bishobora guhangana n'Uburusiya bishobora guhangana n'Ubushinwa abo nibo bakomeye nibo bafite amajwi menshi nibo bafite ibibazo byinshi nibyo mbona bizoca biba biterekeye kudandaza hamwe n'Abashinwa cyangwa kudandaza n'Abanyamerika cyangwa n'Abahindi cyangwa n'abandi bose bazogira bati ok ubu rero kugira ngo ibidanoza byawe biziburaya biteza kubahiriza amateka yerekeye gukingira ibidukikije bitabaye gutyo uwazo bavuye mu murongo ntashobora kuba yuko ibidukikije atacyo bimwerekeye hari naho amerika izogira iti igombye kudandaza ibintu iwanyu iburaya bakamwangira kandi bazobyanga ni benshi ubasanga hagati ubasanga ibubafu usanga n'iburyo nibo benshi
Ego weho paceri kuri cyo kibazo nyene ubibona gute kucokorwa kuri iyo migambwe isanzwe iri hagati na hagati mu vya politique kugira ntibandanye itakaza icyizere ku banyagihugu
burya ukukundu ukongereza bwerekanye ko bushaka kubamwo hariho igituma hari igituma nushaka igituma cambere aba abanyagihugu bo ngahaba berekana ko bashaka kuva mu ni kubera babona ko hari haba ibihugu byinshi byo muri Europe East European baza ngaha mugabe ikindi gituma cya kabiri gikomeye ni kubera abongereza benshi ntibazi ibusera amafaranga ungena akoreshwa ntibazi n'abahatwara nta na kimwe bamenya muri kampanye jewe nakira mu mugambwe wacu twaravuga neza yuko ikintu cya mbere gikomeye tuzogira kandi aba ibuseri barinda kuzohindura ari ukuntu amafaranga akoreshwa hakaba transparency ni ukuvuga umuntu akabona neza amafaranga ungena akoreshwa abanyagihugu bakabona bati umunyagihugu ari ngaha mu Bwongereza akabona ati amafaranga dutanga naya amafaranga akoreshwa ibuseri angana uko kuko hajya burya ibuseri hari cyuka ntumenye amafaranga ungena akoreshwa kandi bakoresha amahera menshi cyane ibyo rero nibyo turinda kugira kandi n'iyo migambwe iri iyo migambwe yose ari abo baharanira environment n'abo ba central cyangwa conservative n'aba Lib Dem nibyo bazorinda kugira ngo basubire kuronka abanyagihugu basubire kwizera Union Européenne basubire kubona yuko z'ukuri bari connected
Uwo mugambwe wanyu UK EU party mu kiganiro twigeze kugirana gihe habajya amatora yo yabashinga amateka umuryango w'ubumwe bw'Uburayi wari wavuze ko uwo mugambwe mwarushizeho mu kwezi kwa gatatu k'uyu mwaka mwibaza kuba mutavyifashemo neza cyane ko mutaronsigiye kihagije cyo kwiyamamaza no kwimenyekanisha mu banywanyi banyu nabo batora
ego ingorane twagize ya mbere nuko twari dufite umwanya muto cyane wo kwiyamamaza twaronse indwi zitatu ivyo navyo ni bikenya kuko uwo mugambwe nta muntu n'umwe yari awuzi mugabo uravye amajwi twaronse ku bantu bashoboye kudutora twaronse amajwi agera ku 50,000 abantu badutoye ivyo rero turasumvya imigambwe nk'ibiri yari isanzwe imaze nk'imyaka 5-6 ibyo biraduha icyizere cy'uko mu matora azokurikira tuzoronka amajwi akwiye cyane yo kugira ngo turungike abaparlementaire muri Union Européenne. Ikindi kintu cyatugoye ni uko hari abanyaburaya benshi baba ngaha muri iki gihugu batahaye uburenganzira bwo gutora. Ifite rero navuze nyine byaratubabaje kuko turafise nk'abanyamahanga bagera ku 3 million bashaka cyane kututora mugabo bataronse uburyo bwo batabahaye ubwo burenganzira. Izo rero nizo ngorane zibiri twagize zatumye tutaronka amajwi ayo twari twibaza ko dushobora kuronka.
Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC mu kiganiro muri Isanga aho turiko tuvuga ku matora aherutse kuba yabashinga amateka b'umuryango w'ubumwe bw'uburayi, ico ayo matora yoba avuze kuri kazoza ka demokrasi muri karere k'Iburaya hamwe n'ingaruka bishobora kugira ku karere ka Afrika cyane cyane ku kibazo bijanye n'abimukira.
Ijwi ry'Amerika amakuru mu munota umwe. Na amakuru ya video kuri telefone igendanwa.
Naya bona nte.
Biroroshye cyane. Ohereza ijambo VOA kuri nomero 26656 wiyandikishe.
Aho naba ndi hose se?
Nibyo rwose. Kuri telefone yawe kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu. Ni video y'umunota umwe gusa y'impuru nyamukuru zo muri Afrika.
Mu masegonda 60.
Yego, nta handi wayakura uretse kwijwi rya Amerika.
Radio Ijwi rya Amerika Washington DC mu kiganiro muri Sanga ku matora y'abashinga amateka b'umuryango w'umwe burayi aherutse kuba icavuze kuri demokrasi y'Iburaya hamwe n'ingaruka bishobora kugira ku karere ka Afrika. Ndi kumwe n'abatumire Pajerindi Kumana yanonose ivyerekeye amategeko yari yitoje nk'umukandida w'umugambwe mushasha wo mu Bwongereza wiwe UK EU Party aba mu Bwongereza. Twatumye kandi Athanase Karayen umumenyesha makuru w'inararibonye ari Paris mu Bufaransa. Kenshi umuntu aravye mu karere k'Iburaya muri ivyo bihugu twahitura ko turavuga aho abo bari mu migwi ya extreme droite batsimbataye ku migenzo ya kera no kwinuba abanyamahanga bakabatako ibibazo nka byose ku banyamahanga bari mu karere k'Iburaya abo bimukira na cyane cyane abo muri Afrika babona kazoza gute bumva batekanye cyangwa barafite ubwo afite ubwo bakwibintu bishobora kuyanzara bakagira ibibazo karayenga
ndiba bayo kwatabwo bamuntu yongira kuko nkuko nabivuze kare buryo abantu bagomba kwisarisha bagomba kuvuga ngo isi yaraduteye abarabo baraduteye Islam yaraduteye ngo nta kandi ntacu ntukiri wacu ngo twari barasibagije kusura abakirisu ibindi byinshi ni bake cyane mu by'ukuri uburaze naho bakomeye kugitwa ngo barakomeye ntibashobora guhindura ibintu byerekeye ingene uburaya buzoguma bufitanije tutsi na Afurika. Iki nacyo umuntu yavuga ni uko ndabarize nk'ubu ababimukira bavuga bava muri Afurika ubu baragabanutse ubu ni ukuri nta bantu benshi bakigwa mu mazi muri Libiya baracariho mugani bake icyo baragihagurukiye. Iki nacyo umuntu yavuga ni uko abanyaburaya kumbure babaye nk'abatumbuwe n'ukubona abantu benshi bava muri Afurika bahunga ingwano n'ivyo hari n'abahunga ubukene bahunga inzara ivyo vyarabonetse ngo ari ikintu batari barabonye ni uko mu by'ukuri hariho mafia
niko umuntu yo vyita imigwi y'abantu
imigwi inkozi zikibi
abantu bagomba kudadaza abandi bakabaruha bakaza muri Cameroon bakaza muri Côte d'Ivoire bakaza mu bindi bihugu bati nimusumbisha abana banyu abasore abakobwa tubajanye buraya bazoronka kazi ayo kwari kuba benshi bakabona rero abantu bahurikiye muri Libya bavuga mu mihingo yose muri Afrika abanyaburaya byarabacumbuye ntibari bazi yuko ari abashimusi ari abantu bahenda imiryango yo muri Afrika icyo notanga nk'akarorero umuntu ari iwacu yokumva i Burundi hari abakobwa n'abagore benshi barungitswe gukora muri Arabi Saudi muri Oman muri Kuwait reka bijya bihugu byo muri Golf y'Abarabu bava i Burundi babahenda ngo bagiye gucinya imishahara myinshi ngo amadora ibihumbi bibiri aba babigira bariho barazwi bamwe bakora muri leta abandi bakora ako kazi nyine k'ubushimusi abagore iyo bashize hariya bashikira mu buja butagira uko bungana barahenzwe ubu rero hari abagore bashika batwaye ipfare abagore b'abarundi kazi bahenzwe bakagenda muri ibyo bihugu bashika ibihumbi bine ubwo buja bwarabaye muri abo switi ingenzi y'abimukira baziburaye ubu nibyo bikwiye kurwanywa kandi uzoca ubona abimukira baza bahenzwe bagabanuka kandi ko bizobandanya
yego tuza ku mirongo ya telefone dufise demokrate uratwumva
ndabumva cyane rwose
uhamagaye urihe
da
uhamagaye urihe
aha ndi Burundi
yego ufise ikibazo ubaza batumire cyangwa icyumviro ushikirize
abo je nyarimo ikibazo akamo n'icyumviro
yego
namunyereza kumviriza iyo gena n'ibyo batumye ko ravuga kubijyanye naje matora abaye kugira ngo cyangwa mwoyo bwo burayi ariko je nyinerera no
yego
alo hayi n'icyumviro mbona alo
ndabumva muduke kwijambo
ego nuko buya ya Afrika yacu yacatse ingano nyinshi cyane gose no alo
bandanya turakumva
ya Afrika yacu yacatse ingano nyinshi cyane gose yaba mu bijanye n'ubutunzi
alo uratwumva
je ndabumva cyane gose
yego bandanya ntuhagarike turakumva natwe
nakubwira rero yacyafise ingwane mu bijyanye by'ubutunzi ukaraba politiki ingene ihagaze ukaraba imigenderanire iri mu bimwe bya Afurika n'andi makungu uca usanga rero ari ikibazo kiri mfite impungenge kuba hasinze bajya nubwo ntabikanye neza ku rubuga rundi rusimbura bimare benshi bagiye abarundi bajyanwa mu za Omani na za Arabia Saudite kugira ngo baze kurondera amafaranga hiyo ariko tukumva neza ko bageze bakoreshwa ibindi bintu mugihe rero Afurika igifise ingorane ibihugu byayo bigifise ingorane mu buryo butandukanye ndumva neza ko rero aje matora nibyo yagenze kujya hashobora kuba ingaruka ugasanga bijya bihugu bijya bisanzwe bijya bipfura mu by'ubutunzi bitwara neza mu bijyanye na politiki ndetse n'imibano tukabona ko ari ingorane ariko rero sinumva uko bizogenda reka namwe mumfashe ko mugisubiza
eka tubaze Pacherindi Kumana hari cyo muvuga kuri cyo cyumviro cha demokrate
sinumvise neza ugena heza icyumviro cyiwe urashaka kugira
yari karabaza ingene ibintu bizogenda ko twari ko turavuga atanazi yari karavuga nkabo barundi kazi bajanywe muri Oman abantu babahenda iyo migwi inkozi zikibi babwira ko bagiye kuronka uburyo bwo kwibeshaho kumbe bashitseyo bagakoreshwa mu bindi demokrati reka avuga ati igihe cyose hazo hari ibibazo muri Afrika abantu nkabo bazohendwa kandi bazokwemera bibaze ko bagiye kurondera kwibeshaho neza kurushiriza ariko arabaza ingene ibintu bizogenda
icyo no kwemeza nuko urabye ukuntu aba nenga mateka bo muri bo mu biburaya nyene giti giti cabo cahindutse abo ba green bimigambwe babaronse igiti giri kinini inya bivuga yuko urabona neza ko ibibazo byerekeye human rights issues n'ibindi byerekeye social justice ari ibibazo bizosubira kugira uruhara rukomeye mu mafaranga abanyaburaya bazoca baragurana canke bafashisha ibihugu byo muri Afurika. Iyo rero ni intambwe mbona ko ari nziza izofasha kandi nko kubyerekeye ibintu politiki ya Union Europeen yo guhagarika abanyafurika bakabahagarika muri Libya bakamererwa nabi, ibyo byose nk'ubu ndazi ko bazobisubiramwo kuko abo ba Green ntibashaka kwemera ko abanyafurika boba baracane bakabatunduza nk'aho muri Libya ko hari abantu bagera ku bihumbi hafi 50-60 bamerewe nabi muri Libya. Ibyo rero uzobona ko hazogira igihindutse muri politiki Union Europeen izofata kuko iyo migambwe itanguye kuba kugira igitigiri kinininya muri parliament.
Murakoze. Dufise kandi Abdul ku murongo wa telefone. Abdul uratwumva? Abdul? Uhamagaye uri he?
Ndi mu Rwanda mu ntara y'Iburasirazuba karere
ni Rwamagana. Ego, wagiragaza kuduza ijwi uka nimba ufise ikibazo canke icyumviro shikiriza?
Reka nagira nshimira radio y'ijwi rya Amerika uyu mwanya muba mwatugene nagire nsuza abasubirwa atahazi na ndikumana muraho ni amahoro.
Nameza murakomeye damwe.
Mu Rwanda turashima Allah mbonera kwifuriza iraidi nziza abasilamu. Bo nagira mbaza ikibazo nka cyangwa dutatu. Icya mbere nkibaza ese igihugu cy'u Rwanda kivanye muri uwo muryango
w'ibihugu. Murongo wawe ntumeze neza. Halo? Umurongo wawe ntumeze neza. Umurongo wa Abdul ntumeze neza. Turagerageza dusube turabe ko dushobora kumuronka. Ntitwashoboye kumva ibibazo yariko arabaza. Tubandanye iki kiganiro muri isanga. Demokrate aracyari ku murongo? Demokrate uri ku murongo?
Ndacyari ku murongo, ndabumva.
Ego, tubanze dusaba imbabazi ariko ratwumviriza imirongo ya telefone imeze nabi cyane. Tuvise abantu benshi bariko bararondera kuduhamagara ariko ntizushobora kubaronka, biguma bicikagurika. Ubaze ikibazo Demokrate.
Nakabazo kandi nakunasozeza ko.
Ego.
Ni kuvuga ko ni byari kimiri by'abantu bakwini bashaka ko kugwana gatya kazo k'abanyafurika ibyo mu bindi bihugu konda ubuzima. Ibyo imigambo yuko ariyo yaroje kuko birebire gusumba ijyanye n'imigambo yacikataga ibibanza mu ngeso imwe rimwe. None ubwo bajya bashinga amateka bo mu migambi bajya bari kubona agashavu ugasanga baciye bashavura ku buryo nazo babasha kubasha gufasha ibyo bihugu bwa muri zamuke by'ubukungu ahantu byo bitegereje bajyanwa hanze kongera ngo ubuzima mu bindi bibi kugira ngo bigabanuke narya ari busanga bari hejuru mu by'ubutunzi.
Murakoze. Reka atanaza bishure mwishure Karayenga.
Je uko ndabibona rero ndabibona ukundi burya ububisha bwose bwabo bagira nabi baza kudandaza abantu bakabaza n'iburaya cyangwa bakajyana muri Arabi Saudite n'ahandi kubigwanya bizohera muri Afurika iwacu kuko sabanyaburaya bazaza kuturwanira bazoduterera kumbure badufashe baduha amahera mugabo kuko nitwe tuteza kubihagarika. Abantu bava i Buraya baba bava muri Afurika baza i Buraya bazobandanya abaje kwiga ingenzi zishobora kuza ariko ziza twobigwaniza iwacu ntiturindire ngo abanyaburaya nibo bazobigwana. Ntazi nk'akandi karorero ndizeye yuko mu nama ishinga amateka nshasha bazobandanya iciyumviro yuko abasoda barungikwa mu bihugu nko muri Somali nko muri South Africa
baruge kwa n'ibihugu byinshi by'Abanyafrika bo bishiramo ubwitonzi kuko gushika ubu umengana amahera abanyaburaya bapfa kurungika ntibaraba ingene ibihugu byacu byakoresha ngibyo nabyo ndibaza ko ndizeye ko azobisubiramo ariko amajambere yose atwereke abanyafrika twenze ni twebwe tuteza kuyagurukira duteza kuvuga tuti turase yuko abakobwa n'abagore bacu baza muri ahabisautist turanse yuko abana bacu bava muri ayawunze cyangwa bava Abidjan cyangwa bava mu Nigeria barungikwa nk'inyamaswa zo kubagwa muri Libya turabyaza kandi ibyo bigirwa n'abanyafrika bene wacu ibyo rero amaleta yo muri Afurika ntihace akaraba ngo ntibitwerekeye abanyafrika njye baca bakaraba ngo ntibitwereke irwanira iwacu nitwe twosezwa kubigwanya nitwe twosezwa kwangira yuko abatwara mu bihugu by'iwacu bashora abana bacu bakabashora kugira ngo baze gutera amatomati muri Espagne baze gutera amatomati muri Itali aha muri Itali no muri Espagne hariho izindi mafia hari abandi bagize nabi baca bakira abo badada bavuye muri Afurika bakacaho bakoresha nk'abaja ugasanga nko mu mirima y'imboga zo muri Espagne harimo abanyafurika benshi bazanywe muri ubwo buryo bwo kuza guca amahera atacanabamarira ko babahemba nabi cyane ibyo ni ibyo twe abanyafurika tuteza kurwanya abanyaburaya bazobirwanya nisobwe biteza kuvako
murakoze tugaruka ku mirongo ya telefone dufise Idrissa uratumva
neza
uhamagaye uri he
ndi hano Kigali
yego ufise ikibazo yego
ndibarizo umutumirwa mwatumiye ku nyungu z'ubwongereza ruvuye mu mashyirahamwe inyungu Afurika yaba ifiteho ni iyihe cyangwa kuguma muri uriya muryango inyungu ni iyihe
murakoze reka abishure Maître Paceri
akoze cyane
Paceri mumwishure
yego urakoze kubaza icyo kibazo urabona ubwongereza twebwe mugambwe wacu turiko turasaba ko buguma muri ubu muri umuhari w'ibihugu bya Buraya kubera iyo wigengurukaho ugatonya ntushobora kugira imigenderanire ikomeye n'ibihugu biri mu bisata binini nk'abanyamerika ubushinwa ubuhindi ibyo bihugu byo izo ayo mashyirahamwe yose no muri Afurika bariko baragerageza kuja hamwe urabona n'u Rwanda ruri muri East Africa Community hama ruri no muri African Union ibyo rero niko bizorinda kumera na Afurika kugira ikomere irinda kuja hamwe nico gituma rero ari ngombwa ko ubwongereza buguma muri European Union kuko niho bugira ingufu
nakoze radio ya America i Washington DC mu kiganiro muri sanga turiko tuvuga ku vyereke amatora y'abashinga mateka mu ryango w'ubumwe bw'Uburayi herutse kuba mu bihugu 28 bigize uwo muryango kungaruka ivyo bishobora kugira ku vyereke demokrasi buraya no ngaruka bishobora kugira ku karere ka Afrika cyane no ku kibazo cy'abimukira ngaruke ku kibazo cy'ico amareta ya Afrika yokora kugira ngo abo banyafrika bareke kugurishwa n'iyo migwi y'inkozi z'ikibi baja arabaja mu kigobe cy'abarabu arabagerageza kuja mu karere k'Iburaya benshi bagaherera muri Sahara abandi mu mwibahari mediterane mwariko muravuga atanaze mu muri make ni ibihe mubona amareta muri Afrika yokora mushobora kudoma ku rutoki kugira ngo agerageze gutuma ubwo gwaruka abo bantu bakiri bato baguma muri ivyo bihugu kuko igihe cyose bazoba batabona iyo baja ata programme ziriho zo kwaronsa akazi no kubona ko batekaniwe mu bihugu byo muri Afrika bazoguma naho bazoba bazi ko biroshe bazoguma bagenda niki mubona amareta yokora
umbabaye gatanga garuka ku kibazo
bari baje kuba bafacari ikintu cy'inyungu abanyafrika bakura kugira ngo bongeza bukume muri ishyirahamwe ry'Iburayi. Hari abantu abantu bagira recherche scientifique benshi cyane, ubwongereza burasize ama universite akomeye cyane yahora yakira kare zo kumara yakira abanyafurika baza kwiga kunonosora ashaka kugira amadoktora ino. Ubwo iyo programme yo kugira recherche scientifique amahera menshi yahora by'Iburayi agabanutse abanyafurika bazaba bahombye. Ikindi nacyo ubwongereza burahora butanga amahera menshi mu ishyirahamwe ry'Iburayi, ayo mahera amwe akavamwo imfashanyo iza muri Afurika. Ubwongereza buvuye muri ishyirahamwe ry'Iburayi, amahera azoja muri Afurika mu gufasha ibihugu bya Afurika azoba agabanutse. Ngaruka kuri icyo cyimbyo cy'iwawe, ikintu abanyafurika bokora ni iki, leta zokora ni iki? Ugabiraho nubaza kuvuga nti icyambere cyihutirwa twebwe abanyafurika nk'abanyafurika twokora ni uko twokanura, tureka kwiyorobeka, tureka guhendana. Ababisha bari iwacu bari muri twebwe, ni bene wacu turagendana. Abagurisha abagore b'i Burundi n'Abarundi n'Abanyarwanda n'Abakenya n'Abatanzaniya ni bene wacu, tubadome ku rutoki. Abatwara nabi batwaye Afurika nabi tubadome ku rutoki, tubakubita intahe mu gahanga. Ntibizogirwa n'abandi, bizogirwa na twebwe. Urwaruka rwacu ruherera mu mayira rugenda kwagara ni bene wacu n'abana bacu n'abuzukuru bacu. Ntitworinda kurarikwa ngo tukingira abana bacu. Iyo ngendo yo kuvuga ngo mbe abandi bakora iki kugira badukinge ituvemo muri Union Africaine, nta na rimwe ndumva bagira inama bati dukoranye ibihugu byo muri Afurika twicare icyo kibazo cy'abana bacu bambuka bashorwa z'inyamaswa. Nta na rimwe babigira. Ni kuki batabigize? Kuko hari abatwara bamwe bamwe bafite n'inyungu, hari bamwe 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 bazi yuko ibyo myenyekana boca bakurikira intahe mu gahanga. Ibyo ntibihinduke. Ibizova hanze Abarusiya, Abashinwa, Abahindi n'Abanyamerika n'Abanyaburayi ntacyo bazodufasha. Ni twebwe tuteza kubyirabya tukabyikemure mu kandi w'Abanyarwanda. Icyo nicyo cya mbere umuntu yohera. Ikindi cya kabiri ni uko imigambwe ishaka guharanira gutwara Burundi cyangwa mu bihugu byo muri Afurika babishyire muri porogaramu yabo kurwanira abanyagihugu bacu. Amashyirahamwe atarwanira gutwara babishyire mu migambi yabo. Amasengesho, amasengero bande y'abakatolika cyangwa abaprotestanti cyangwa abahindi n'abandi babishyire mu migambi y'ukurwanira abanyagihugu. Tureke kwama turindiriye ngo bizova hanze. Abanyafurika benshi barahabwa amahera menshi menshi cyane avuye mu migwi extremiste y'Abanyamerika birazwi, kugira ngo bagire amashengo y'ubusabusa ataca Somaliya. Ino Iburayi hariho amafaranga menshi cyane ava muri Amerika ahabwa ya migambwe twamye ko turavuga ya extreme droite cyangwa n'ibindi. Ino baharura yuko haje miliyoni 50 z'ama-euro. Ibyo byose ntibitukwe. Abantu babimenye babigwanye, ntibarindire ngo turindiriye umutsingo uzova hanze.
Yego, tugaruka ku mirongo ya telefone. Nyandwi araduteye akamo. Nyandwi, uratwumva?
Ndawumva cyane.
Irindi zina ahuri?
Ni Sharele Nyandwi mu majyaruguru y'u Rwanda.
Ufite ikibazo, icyumvire uterera.
None cyo nashakaga kumubaza.
Yego.
Ese nk'ubu akenshi ukunda usanga ibihugu bikunda gushyamirana, kenshi bikunda kuba ari za Afurika cyane baba bari kurwana gushyamirana nabo ubwabo, kandi b'abanyamahanga byo mu mahanga bikaba byo biraho bireba cyane nyine byo birebera cyane nk'ubwo ngubwo nk'ubu nk'abantu baba barimo bari muri Afurika ba Afurika ibyo bihugu byo icyo hanze bikirigira icyo gikora nyuma bikazajya biteka bati Afurika turabato cyamanye cyane ese
ubarije icyo amakungu akora reka abishure ego reka pacheri mumwishure
sinumvise neza ikibazo yabajije ko ari kubera ingorane ziri hagati y'ibihugu byo muri Afurika
yego ariko aravuga ngo ibihugu ngo kenshi muri Afurika biba bishamiranye ngo mu bihugu by'Iburaya byo hanze ngo byirabira ngo ni ikihe ngo amakungu yokora nk'uko nimba nabyumvise neza
nibaza yuko ngira ngo ariko aravuga nk'ingorane ziri hagati twumva zoba ziri hagati y'u Rwanda n'Ubuganda ibyo mu by'ukuri n'ibibazo byerekeye abanyafurika nta kuntu abanyaburaya bokwama bariko bari baza ata muntu yabasavye kuza gutora inyishu ku bibazo abanyafurika bonyine bafitaniye bonyine hariho urwego rwa East African Community izo ngorane zirashobora gutorerwa umuti muri urwo rwego canke bikaja hejuru bikaja muri African Union abanyafurika twebwe nyine turafise ubwenge ubukerebutsi bukwiye bubwira ngo dutorere inyishu ku ngorane zacu ntitwo kwama tuzera inze ngo abazungu canke ngo abanyaburaya ngo bazodufasha ibyo bibazo n'ibibazo byoroshe bikwiye gutorerwa inyishu n'abanyafurika bonyine
murakoze Israel nawe nyene ku munongo wa telefone Israel irindi zinahuri
nitwa Sabusinda no mu Rwanda mu kagari ka Nyagatovu no mu murenge wa Mubuga Karongi
yego ikibazo icyumviro
ni nk'icyumviro no kugira inama nagerageje gukurikirana amateka y'abo batora asanga hahagije hajya ngo azigira kugira cyane cyane abakomoka mu bihugu byacu by'u Rwanda n'u Burundi bagiye bitanga kugira ngo bagaragaze nabo ibyumviro byabo bya politiki mu bihugu by'amahanga by'i Burayi
imirongo imeze nabi mutubabarire twashoboye kumva icyumviro cyabo gatoyi imirongo ya telefone dusabe imbabazi abariko baratwumviriza ko twagize ibibazo by'imirongo y'amatelefone mu Burundi no mu Rwanda twari dufite abantu benshi bashaka kugira uruhara muri iki kiganiro ariko ni byadushobokeye ubuhinga hano kubijanye n'amatelefone mutwihanganire radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda Atanaze kuri ico kibazo ibyo Pacherika aravuga ko abanyafurika batokwama iminsi yose bibaza ko iyo nibagirana ibibazo hagati yabo hatezwa kuza abazungu abantu bavuye hanze kubatorera inyishu ibintu bashobora bonye n'ubwabo kumvikana ku neza yabo no kugateka kabo ico kibazo mwaza kwa liki wazo nkora mutima kitezwa kuvaho ivyo mvira bigahinduka
najena ina bivuze bwa mbere mu byukuri niho twohera niyo ntango ya byose mugabo hari ikintu gihambaye kandi twokura nk'akarorero ku bibi bihugu byo muri by'Iburaya nitwibagire n'umunsi narimo yuko ibihugu by'Iburaya ari Ubufaransa ari Ubudage ari ubwongereza baramaze imyaka 1000 bagwana harapfuye abantu bashika miliyoni n'imiliyoni muri izo ngwano zabo abarusiya batakaje miliyoni 200 mu ngwano ya kabiri y'isi yose ntitwibagire yuko aba turiko turavuga ngo bari kuba biyunga ubwo bw'Iburaya biyunga muzabo baratayakaje abantu benshi ntitwibaze yuko ngo Iburaya hariho abantu kwisi babarusha kubabara kuko barababaye kuko baragwanye urabye nk'amasimitera aho bahabye abantu y'abasoja muri bihugu byino ni menshi n'abantu benshi rero tubikure kw'agarorero twebwe abanyafurika kwama dushamirana kwama dutwana kw'imyikomo kwama tumera nk'abana bazira umunsi umwe ngo wowe sindagukunze wowe ntacyo tugifana wowe ntabishorwa kurungukira ubwo n'ubuntu n'ibintu ataho bizodushikana abaciye mu ngwano bamaranye Hitler yamaze abantu ngahino baratebye baricara baraje inama batumverera aho twakagwanye birakwiye ubwongereza n'ubufaransa twakagwanye reka tuje hamwe tugire entente politike Union européenne mu by'ukuri n'abantu bakomeretse rwose kenshi ariko bashoboye kwicara bakavuga bati ubu rero reka dushyire imbere intumbero umugambi w'amahoro natwe abanyafurika nabo dushamiranye ubu ntitubashikira ububisha n'abantu bapfuye abanyaburaya bashitseko nitwicare niturabe yuko atakazoza kariho na gatonya mu gushamirana nta kazoza kariho na gatonya kuko uvuga ngo u Rwanda n'u Burundi ngo birashamiranye biragwahanye n'ibiki cyangwa Uganda cyangwa Tanzania bijya bihugu byacu byose nta nyungu n'imwe iriho barabaza Abadagi icyo bakuye mu ngwano y'ejo bundi haciye imyaka 60 nta na kimwe rero reka twigire icigwa ciza kuri abo banyaburaya barengeye ingwano z'amaho z'iwabo bararamaranye bakicara bakagira ati ubu tugire ubumwe bw'iburaya duhangane na Amerika duhangane n'Ubuhinde n'uguhangana kwanze tugabure akazi duhanahane ibyiyumviro duhanahane abantu duhanahane amashyirahamwe duhanahane abanyabwenge turungike abantu hamwe mu birere indege tuzubakire hamwe mu by'ukuri si uguhangana n'abashinwa abashinwa bariko bagura indege z'iburaya twe abanyafurika ntituvyumve tubwiye hamwe tuzokora byinshi byiza
yego
mugabo tubwiye twigonye ukwacu ntacyo tuzoshikako
dufise kandi Joseph ku murongo wa telefone Joseph uratwumva
ndabumva
uhamagaye uri he
ndi mu Rwanda mu ntara y'Amajyepfo
ufise ikibazo intererano
mfite utubazo tubiri two kubaza abo batumire mwatumiye muri iki kiganiro
yego
mubanze mubanda mukirize
barakumva
yego akabazo ka mbere ku bijyanye n'uriya muryango wa Union Européenne ese ujya gushingwa nta mategeko yaba yarashyizweho ajyanye n'uburyo umuntu uzagira igitekerezo cyo kuva muri uwo muryango yazafatirwa ibihano akabazo ka kabiri ese kuri gushaka kuvamo kwa cya gihugu cy'Ubwongereza aho ntabwo byaba ari ugushaka kugira ngo bagaragaze ko baba baterwa ikibazo na bariya abantu bagendera kuri ayo mategeko y'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi bakaba batera akajagari bitwaza amategeko y'uwo muryango bakajya bagenda muri ibyo bihugu uko bashatse bikaba byatuma ndetse byarateye abo Bongereza kuba bagira umujinya bakavuga bati reka twebwe ibyo ntabwo tubyishimiye akaba aricyo cyaba gituma bashaka kuva muri uwo muryango aho murakoze utubazo twanjye twaro
murakoze cyane reka Maître Pacheri ndi kumana bishyure mu mwishure
ego ubwambere na mbere muri mu mategeko mu mategeko dukurikiza muri European Union igihugu cinjiramwo kibisavye hanyuma kirashobora nuko nuko bisaba kikavamwo nama nta ntibaca baguhana ngo nuko ushatse kuva mu muri European Union nta bihano bategetse mugabo natabihano bihari hari amafaranga umuntu arinda ibyo bihugu ugomba kuvamo hari amafaranga urinda kuriha hariho murinda kumvikana ushatse kuta kuvamo mutumvikanye hariho hari ingorane n'ucugira kuko ushobora kubandanya mugirana za mugirana corporations na European Union kubera ubuvuyemo ha mikindi warubajije ngo none ku kibazo cha kabiri nibaza ko warubajije uti
ngo yabajije ko ngo icyo wacatumye ubwongereza buva mu mugambwe mu muryango w'ubumwe bw'uburayi ngo ko bitoba bitumwa nuko kubera ukuntu amategeko ategekanije n'uruza rw'abantu ngo bamwe akajagari abongeza bakaba babonye kuba nyaburayi abandi boza mu gihugu batera akajagari
sino vuga yuko vyatewe nivyo ko ibi abanyamahanga baba muri Europe cyane cyane ibi bihugu bicinjira byinjiye muri imyaka ya nyuma benshi baraje gukora ino mu Bwongereza kandi twararonse abantu benshi baza mugabo harimo burya niko bimeze harimo nabaza baza gukora amakosa gusa atakindi kibazanye mugabo rero Ubwongereza bwarahungukiye kuko bwaronse abantu benshi baza kuharondera akazi kandi bigatuma Ubwongereza bushobora gukora ibintu byinshi kubera rushobora kuronka abantu baza gukora muri za sector resource ubwo rero igituma mugabo hariho hari abanyagihugu b'Abongereza bashatse Ubwongereza bupfa muri Europe harimwo nifikuri harimo abongereza bagira bati twebwe ibintu abantu baraturenganyije batuma tutaronka akazi kuko bobo baza bafise ishaka rinini njye kuryo gukora ariko hariho abongereza bakenya usanga badakunda gukora hari ubuzi badakora ibyo rero birashobora kuba vyukuri vyaratumye mugabo vyinshi biterwa na politics hari imigambwe iguma ishaka kwerekana ko ari abanyamahanga batuma ihaba ingorane abongereza ko twova muri European Union mugabo by'ukuri bakanabesha n'ibitigiri ugasanga bariko batanga ibitigiri bitari byo nico gituma rero usanga hari habahendwa mu by'ukuri uravye muri macroeconomics ubwongereza bwarahungukiye ni
cyo novuga yego dusigaje akanya gato hari icyo wo kongera ko atanaz gato cyane
icyo no kongera ko nuko hari abanyabura bagiye kuba gukorera mu Bwongereza pacari yavuze ati hariho abantu bashika imiliyoni zitatu erega hari n'abongereza benshi baba mu bihugu by'Iburaya kandi iciza cy'Iburaya mwomenya ko abanyeshuri ubu abana binjiye muri kaminuza ashobora gutangurira ishuri kaminuza yiwe mu Bubiligi akayibandaniriza mu Bwongereza akayibandaniriza hanyuma mu Bugiriki hanyuma akagira doctorat i Madrid
murakoze
ni ibintu byiza cyane rwose
murakoze cyane barabatumire bacu Pacelindi Kumana yanonosoye amategeko yari yitoje nk'umukandida w'umugambwe mushasha mu Bwongereza UK EU Party aba mu Bwongereza twari twatumiye kandi Athanase Karayenga umumenyeshamakuru w'inararibonye ari Paris mu Bufaransa dushimire rero abatumire bacu dushimire n'abagize uhora muri ibiganiro dusubira gusaba imbabazi imirongo ya telefone yari imeze nabi mu Burundi no mu Rwanda ariko nitwashoboye kuronka abaduhamagara benshi ngo bashikize ibibazo ibyemvuriro babaze n'ibibazo turabashimiye rero kuba mwakurikiranye iki kiganiro tubasaba kubandanya mudukurikirana mu biganiro byacu kuri radio yanyu Radio Ijwi rya Amerika.
abakomeje kutwumva ni radio Ijwi rya Amerika yumvikanira i Washington.